Ibyo byo kwifuriza umwaka mushyashya umuryango w'umukuru w'igihugu byabereye ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Afashe ijambo ry'ugushima Perezida Evariste Ndayishimiye yashimagije cyane ibikorwa by'inzego z'umutekano. Ndayishimiye yemeza ko byatumye uturwi tw'abagizi ba nabi dutuzwa gutyo, abanyagihugu n'inzego z'igihugu babona kuja ku bikorwa by'iterambere aho kwama umutima uri mu mutwe. Yagarutse kandi kukuntu ibirangurwa n'ingabo z'u Burundi muri Somalia na Repubulika ya Central Africa bishimwa n'amakungu na cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungoni. Niho gutangaza ko abapolisi b'u Burundi giye gusubira kwizerwa mu bikorwa byawo n'ibyo gucungera amahoro n'umutekano w'inyuma y'imyaka irenga itanu barabikumiriwemo, bagirizwa ko bahohoteye abagize uruhare mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cyateye impari cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Hari umwaka w'2015 mwumviriza Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ishyirahamwe mpuzamakungoni rikaba rishima cyane uruhare rw'u Burundi muri ibyo bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye. Kubera ubukerebutsi n'ubutwari bw'ingabo zacu, iryo shyirahamwe ryaradushyize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako tukagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu cya Mali. Ikindi gikomeye cyerekana ko dushimirwa kandi natwetunejeje ni uko iryo shyirahamwe nyine ryakwemereye ko ryari ryafashe ingingo itabereyeho kwirukana inteko z'igipolisi z'u Burundi zari zagiye gufasha mu gihugu cya Afurika. Ubu nabo nyine bakaba baraduhaye umwizero ko bagiye kuzisubizayo buke buke, na cyane cyane bagashaka guhera ku mpuzangabo z'abakenyezi.
Umukuru w'igihugu yagiye muri ivyo birori mu gihe ku munsi wa mbere w'iyindwi mu Rwisever wo kunywanisha Abarundi no kumenya ukuri, watangaje ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi. Sebarundi yavuze ko ababwagirizwa bakiriho batazoshengezwa mu butungane bitewe n'uko bashaje.
Nagira mpumurize Abarundi kugira basubize umutima mu nda. Kumenya kahise kacu mu Burundi ntawisabisana no kurongera ukwihorana mu Barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana. Ubu ibyo byaha byandikiye arakeneye gukira icyo gisebe. Uwabikoze nawe nyine arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 yarabikoze nta magara aragifise ngo umuntu yikereke ko buhava bwo bwinifuriza muri icyo cyaha. Nicyo gituma atawegira ubwoba none kuko atubona atakigira amagara ngo uri kuramuhana wunguke ko nubundi atatakuri. Tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi, ntituje mu Burundi bwo 72 65 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza.
Perezida Ndayishimiye yanagaranije umurwi w'abarwanyi rwabitabara urwanya leta yiwe n'umuhari w'iterabwoba ubwirizwa kurwanywa n'ibihugu by'akarere.
Nagira umuryango mu kondo wa sosingo yijanjare twame tujyamye amajanja twese umwatsi ntaduce mu ryahumwe kuko murazi ko yama yagerageje akatani kake kukuburira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima. Aho hakurya mu butaruka bwa Kongo turahumva wa mugwi w'iterabwoba leje tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF, ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe biva inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuha hasi kugwanya iyo migwi natwe rugamba twabikanuye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye cyane ibihugu n'amashyirahamwe bimaze gukura ibihano ku gihugu ciwe kubagiye ku butegetsi mu kwa gatandatu 2020. Ahamagarira Abarundi kwirinda ico cose cobasamaza kikababuza ibikorwa vyo kwiteza imbere. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.